или Низгоди Америка. Izwi rya Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije shuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu tariki 26 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2018. Muri kumwe nanje Fidèle Yongabo.
Kuva umugoro w'ababyeyi watangira, byatweretse ko ari umusaruro mwiza kuko nta makimbirane bakigira nk'abantu bari hamwe.
Uyo ni Perry Gakwaya, umuyobozi ashinzwe uburinganire bw'ukuzuzanya mu kigo gishinzwe amabohero mu Rwanda. Avuga ko kuva umugoroba w'ababyeyi mu mabohero utanguye byagize akamaro mu mibano y'abanyororo. Iyi nkuru n'andi makuru tubafitiye ku mpunzi z'Abarundi zatabutse zivuye muri Tanzania, kuko amakatewe ko gufasha kwakira impunzi z'Abanyekongo ziguma zishyikira ku bivuko biri mu ntara ya Monge mu Burundi zivuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turagaruka ko mu kanya gatoya. Yamara reka dutangure ku makuru avuga hijyo no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Baramutse Aloyce.
Baramutse Fidèle Tehere kuri Kongo nyene. Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamenyesheje ku munsi wa gatatu ko igiye kugara ibiro bya Schengen i Kinshasa bigenzurwa n'Ububiligi bitangirwamo amaviza ku baja mu bihugu 18 vya Buraya. Leta ya Kongo yatangaje ko igiye gufata iyo ngingo mu bihe vya vuba. Kinshasa yamenyeje kandi leta y'Ububiligi ko ikigo cyabwo kijeje iterambere ENABEL kitakenewe muri Kongo. Ibyo bushikiranganje bw'Ububiligi bujejwe imigenderanire kuri uyu wa kane jo nabwo bwakiye buvuga ko izo ngingo zibabaje. Iyo ngingo yo kugara ikigo ENABEL izotuma ico kigo kitazosubira gufasha Kongo mu bisata by'uburimyi, amagara y'abantu no mu gisata c'indero. Izo ngingo za Kongo zije zihora Ububiligi bwari bwatangaje ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa mbere uyu mwaka ko bugiye gusubira kwihweza neza iby'imfashanyo buha abategetsi ba Kongo gushika hatunganijwe amatora bavuga yuko yizewe na bose. Leta ya Somalia itangaza ko igiye kuzorungika mu bigo byo kwigisha gukunda igihugu. Abana 35 babohojwe aho bari mu kambi y'abarwanyi ba Al-Shabaab mu ndwi iheze imbere yo kubasubiza mu miryango yabo. Abdirashid Ibrahim Muhammad arongoye ivyo bigo yabwijwe rya Amerika ko abo bana bategerezwa guhabwa inyigisho z'idini zigamije kubakuramwo ivyumviro by'iterabwoba. Yavuze ko abasirikare ba Somalia bafadikanije n'aba leta zunze ubumwe za Amerika batuye abo bana mu gitero bakoze ku kambi ya Al-Shabaab mu kigwati cyitwa Jamea Jidiale ni ku birometero 70 mu burengero bwa Somalia. Ambasaderi wa Sudani y'umanuko mu Burusiya Telal Ring Deng kuri uyu wa kane yarashikirije Perezida Salva Kiir urwete gutanga imihoho muri ayo mabanga. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika, Ambasaderi Deng yemeye ko koko urwo rwete ari ukuri ko yavuye muri ako kazi. Deng yari yagenywe muri ayo mabanga yo guserukira Sudani y'umanuko mu Burusiya mu mwaka w'2014 yanse gutangaza imvo yamutumye afata iyo ngingo, ariko yavuze ko yofuma akorera mu gihugu ciwe mu mahoro nk'umunyagihugu asanzwe. Denge rero yamye ari Somambike na Perezida Salva Kiir nyuma y'aho igihugu ciyonkoye kuri Sudani mu mwaka w'2011 yaciye amugena kuba umuhanuzi wiwe mu vy'amategeko mu mwaka w'2012. Ibarabara riri mu gisagara ca New York ni mu gacimbiri ka Bronx na muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye kwitirirwa umunyegana yarafise ubwene gihugu bwa Amerika. Izina ryiwe ni Emmanuel Mensa. Uwo yitavye Imana ku itariki ya 13 z'uku kwezi kwa mbere uyu mwaka w'2018 ariko aratabara abantu batewe n'umuriro waturiye inzu zibamwo abantu mu kigwati ca Belmont naho nyene muri New York. Emmanuel Mensa yari asanzwe ari mu gisirikare cya Amerika, yari yatashe mu karuhuko k'akazi igihe umuriro waduka ku nyubakwa y'abamwe. Mensa yari afise imyaka 28 y'amavuko, yabaye umwe mu bandi 13 bahasize ubuzima yitavye Imana amaze kurokora abantu bashika 4. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aribaza nimba ibiganiro bigamije kugarukana amahoro hagati ya Israel na Palestina bizokongera kuba. Ivyo yabivuze gihe yari karabonana n'umushiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu mu nama mpuzamakungu ku butunzi i Davos mu gihugu cy'Ubuswisi. Yagije abanyepalestina kudasonera Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yaho perezida wa Palestina Mahmoud Abbas yankiye kwakira icegera cya mbere cya perezida Mike Pence igihe yari mu rugendo muri ako karere. Trump kuri wa Carnegie yavuze ko azohagarika imfashanyo Amerika iha abanyepalestina. Yagize ati amafaranga ari ku meza kandi ntazoja kiretse bemeye kwicara bakumvikana mu mahoro. Ivyo yabibwiye abamenyeshamakuru i Davos aho mu Buswisi. Perezida Trump nyene yemeye kuzoha ubwenegihugu rwaruka rwayimukira rwiswe Dreamers rushika ku miliyoni 1,800,000 ruba aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari amakuru ava mu biro vya White House. Abategetsi bo mu nzego zo hejuru mu biro vya perezida babwiye abamenyeshamakuru ejo kuwa kane ku iyo mugambi wa Trump urimo kuzogabanya abiheka ku miryango bemererwe gusa hakemererwa gusa abubakanye n'abana hamwe n'abana b'imyaka mike kandi iyo programa yiwe izokuraho tombora yiswe lottery visa. Iyo nteguro y'itegeko ya Trump isaba $25 million z'amadolari kandi yo kubaka uruhome rugabura Amerika na Mexico no kongereza ibikorwa byo gucungera umutekano ku rubibe n'igihugu cya Canada.
Urakoze ya Royce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya wa makuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda aho mugoroba w'abavyeyi umaze imyaka ibiri utangujwe mu gihugu cyose ubumaze gutanguzwa no mu mabohero yo mu gihugu. Mu nama ihuriyemwo abacunga amabohero b'abagore yakoraniye Kigali yasozewe ejo ku munsi wa kane. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Sumta Kaboyi.
Ku nshuro ya mbere mu Rwanda hatangijwe ihuriro ry'abacungagereza b'abagore. Aba bacungagereza b'abagore bavuga ko aho bakorera bahatangije gahunda y'umugoroba w'ababyeyi mu magereza. Uyu mugoroba w'ababyeyi warusanzwe gukorerwa mu midugudu hirya no hino mu gihugu aho bacoca ibibazo by'abantu mu miryango bafitanye ibibazo bikarangira bikemutse. Peri Gakwaya umuyobozi ushinzwe uburinganire n'ubwuzuzanye mu kigo gishinzwe amagereza mu Rwanda asobanura kuva batangira umugoro w'ababyeyi muri gereza byagize akamaro mu mibanire y'abagororwa.
Tugira utugari nk'uko hanze duhari tukagira imidugudu, buri mudugudu tukawusaba kugira akagoro bakaba umugoro w'ababyeyi, bikadusaba no kubyigisha abo tugorora kugira ngo ejo batazasanga abandi basigaye hanze barabasize. Burya umunyarwanda yaravuze ngo hari abantu haburunturuntu nabo habutubazo. Kuva umugoro w'ababyeyi watangira byatweretse ko ari umusaruro mwiza kuko nta makimbirane bakigira nk'abantu bari hamwe. Urumva hari igihe uburoko bwa baryaga umwe akaba yatangira kwiyenza kundi bagatangira mu migi imiryango yabo basize hanze, ariko kuva umugoro w'ababyeyi watangira byaduhaye umusaruro ku buryo usanga nta bibazo bigihari n'akabazo kaje bagakemurira mu mugoro w'ababyeyi, ugasanga natwe nk'abakozi biratworohereza tutajya mu bibazo byabo byinshi nk'uko mbere byari bimeze mbere y'uko iyo gahundiza.
Usibye kugabanya amakimbirane hagati y'abagororwa b'abagore, uyu mugoro w'ababyeyi unafasha abacungagereza kumenya ibyaha abagore bakunda kwishoramo bakaboneraho umwanya wo kubasaba kubyirinda no kuzabirinda umuryango mu gihe bazaba bafunguwe.
Mu by'ukuri natwe aho niho ni nk'aho twaboneye aho tuvugira kubabwira ko kirazira kumva ngo umunyarwandakazi yakoze icyaha runaka, umunyarwandakazi yacuruje urumogi, umunyarwandakazi yagiye mu yijanditse muri. Bidufasha mu kubigisha mu inshingano zacu n'umunsi kundi kubigisha mu by'ukuri kutareka kutazongera gukora ibyaha, ariko ibyo noneho biduha umwanya mwiza wo kubasobanurira yuko bidakwiriye kumva ko umunyarwandakazi cyangwa umwari yisanga mu bikorwa nk'ibyo biteye isoni. Kera byari kirazira ku munyarwandakazi, ariko ugasanga ibyaha biriyongera no ku bagore bakabikora. Uwo mugoroba w'ababyeyi rero dufasha iki? Tumwereka nk'umubyeyi ese ni mateka cyo giye kuzasigira umwana wawe, niba utangiye gukora ibi umwana wawe hanze aratekereza iki? Rero biduha umwanya mwiza wo kubasobanurira ko bidakwiriye nk'umubyeyi w'umunyarwandakazi.
Iri huriro ryo guhuza abagore bakora umwuga w'ubucunga gereza ribaye ku nshuro yaryo ya mbere, rigamije kumvisha abagore bakora uyu murimo ko bakwiye gukora umurimo wabo nk'uko abagabo bawukora. Madame Safari Jeannette usanzwe ari umucunga gereza avuga ko kuba ari abagore n'imiterere yabo yihariye bitajya bibangamira imirimo yabo.
Mu gihe cy'imiterere yacu nk'uko by'ukwezi ntago bikubuza gukora akazi, uragakora neza kuko nta kibazo ugifite. Mu byo tunatozwa dukora amahugurwa yo tugiye gukinjiramo, iriya se uko badutreninga baragutreninga ukiyumvamo akazi, nta mpamvu yo kuvuga ngo nagiye mu kwezi kazi kananiye, tuba tugashoboye. Mu miterere rero yo gutwita iyo twise koko umuntu agira intege nkeya, abayobozi barakorohereza, ariko mu gihe cya kindi cyo konsa gutwita ukonsa igihe runaka, umwana yamara gufata imfashabere usubira mu kazi nta kibazo ugakora.
Iri huriro ry'abagore bakora mu gucunga abagororwa ryafashijwe na Minisiteri y'Umuryango n'Uburinganire. Kuri Minisitiri Nyirasafari Esperance w'Umuryango avuga ko iri huriro rizafasha neza kumenya ibibazo imiryango ifite, ituma hakorwa ibyaha no kureba uko babikumira.
Iri huriro ni ryiza cyane, nka Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango tuzarishyigikira ko igihe ryajya ritegurirwa twabigiramo uruhare, kuko aba bantu babana n'imfungwa n'abagororwa, kandi za mfungwa n'abagororwa ziba zavuye mu miryango yacu baba bakoze ibyaha. Ni ukuvuga ngo badufitiye runini no kumenya ngo ese abakoze ibyaha ibyo byaha byiganje ni ibihe, se twabikumira dute. Rero turabasaba yuko bajya bakurikirana abo bashinzwe bakamenya n'impamvu zaba zitera bamwe gukora ibyaha. Noneho twebwe dushinzwe kwita ku muryango by'umwihariko, iyo tubimenye tunamenya nuko twabivura, twanakumira ko ibyo byaha biba.
Mu Rwanda habarurwa abacungagereza bagira ku 1,800 barimo abagore basaga 350. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda dukubitire mu Burundi, aho Abarundi 769 bahungutse bavuye muri Tanzania. Hari hitezwe 800, ariko abagore bafise inda zikuze basigaye ku mvo z'amagara. Bose binjiriye ku mupaka wa Gisuru mu Ruyigi, ariko igice cyabo baciye bajanwa i Musasa, Ingozi, mu buraruko, kuko bahunze bava mu ntara zo mu buraruko. Abandi basigaye i Nyabitare, nabo mu ntara za Ruyigi na Gitega. Bitegekanijwe ko bose kuri uyu wa gatanu bazojanwa iyo bahunze bava. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidele Antoine Nsabimana.
Igihe cya saa yine n'inusu zo ku Musase z'uno wa kane, n'izo mpunzi z'Abarundi zashikima bamba ku mpaka w'Uburundi na Tanzania, bakiriwe n'umuyobozi mukuru ajeje gutahukana impunzi no gusubiza mu zabo baziteshije umushikiranganji bw'intwari yo hagati no gukundisha igihugu mu Burundi, umupfasoni Gloriose Berahim. Yari yaherekejwe n'intumwa z'ishyirahamwe mpuzamakungu gita y'impunzi HCR, ziri ngo n'ikegera cy'userukira HCR mu Burundi Isufra Nagiri. Zimaze kwinjira mu Burundi, Berahino Gloriose, umuyobozi ajeje gutahukana impunzi no gusubiza muzaba waziteshejwe yazihaye ikaze.
Turazi iyo umuntu yagiye yirukanga intekera ku mutwe akagira Imana agashika, iyo ashitse bakamucumbikira, nta byiza byinshi umuntu yo kwifuriza uwundi ko yoja kubamo. Harya nta hantu haryoshe nk'aho wavukiye, nk'igihugu cy'amavukiro n'uworara gufata neza. Tuvyumva kumwega yewe.
Berahino Gloriose yijeje izo mpunzi kwiyo bagiye ari heza.
Icyo mfise kubamenyesha ni uko mu mihana, mu makomine bose bifuza ko uri umurundi wese ari hanze yotahuka, subira mu mazu yanyu, subira mu mirimi wanyu, umwana mushire ku ishuri, uri masubira rime, uwari umudandaza uri umutakisimbere asubire agura agakingi, kuko hano muratekerewe injya, muratekerewe ibintu bizomara amezi atatu, ndetse muratekerewe n'udufaranga duke, utwo dufaranga muzodukoreshe. Koreshe ku neza y'umuryango, utagira isuka cayigura uronse imwe acatira n'iyindi bacaba mutiza. Murazi nyine tubana Abarundi, turashigikirana n'ubu turashashigikirana, karibu mwirabire hama muzotera kamo n'abasigaye inyuma.
Supanagiri icegera cy'userukira HCR mu Burundi yabwiye ijwi rya Amerika ko icyo gikorwa cyuguruye igice cya gatatu gutaka impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania kubabyisabiye ni igice kizoranga itariki 27 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka aho hateganijwe gutahukana impunzi zingana n'ibihumbi 10 igice cya kabiri carangiye itariki 31 z'ukwezi kwa 12 2017 ahatahukanywe impunzi zaba 14 mu gihe hari hitezwe impunzi 12 gusa umwe mu bakozi b'ishyirahamwe HCR bakorera muri Tanzania yabwiye ijwi rya Amerika ko bitigira ibyitezwe gutahukanwa mu gice cya gatatu bishobora kurenga ibyitezwe afatiye ukuntu bari kubariyandikisha n'abiyandikisha ari benshi aho batahutse baremeza ko hari izindi mpunzi zibatera ubwoba bwo gutahuka nk'uko byemezwa nta kimazi Geneveva umwe mu batahutse
kango mu Burundi ngo intambara igombibe ngo mukagenda n'akazi kanyu ngo nuko ngo barabatangisha ibihumbi ngo namwe atayo mufise ngo n'imirima barayisorera ngo ibintu byinshi ngo ugende n'akazi kanyu arabicubwiye nyine mukuza ugenda kwandika utavuga bakarobona bakumandika aho hejuru utabivuga warinumiye bakarobona utekera ugenda gusa tafu
ubivuze na
ubuze barakwirukako
bande
abanyagihugu nyene bahonye
reka mubatahuka hari n'abavuga ko batazi icyo bari bahunze aha ni nka Ndayizeye Rashid
ukuri nahunze akakongero k'abandi uko ugemba kwibarabara abandi baguma bahunga icyo nahunze hanini ntacyo nabonye kube
Ndayizeye Rashid wico yakoze yaje agabanye ko yatahukanye umukenyezi w'umutanzaniya kazi yakurikiye umugabo afite ubwoba ariko arashima uko yakiriwe Rose Kambayaga niwe umutanzaniya kazi yashimye gukurikira uwo yashimye
Genda gende imuko.
Uri mu Tanzania.
Ndumuhakazi.
Nuno geze Burundi wasanze bimeze gute?
Kanza kweri habere. Mudufashe neza. Mihelabere neza nka. Abanyakiriye neza nta mudugumbo nta nakimu.
Ubuzima bwawe usanze ukora iki?
Je mu buzima bwanjye usanze ndumukurima. Ngiye kuruha bakazoza. Ndime tawe iko na jehe kondo hoteli mbere hana yele bizogenda neza baroje mu ishuri kugena bene baro kwitegurira kazoza kabo
hari itezo barunda amajana 8 baza gutahuka kuri no wa 4 ariko ico gitigiri nticabaye kigikwira kuko hashitse abarundi 169 abo basigaye mushira mu hasere batubwiye ko hasigaye iminsi miki giseke kabafata muri komine Gisuru intara ya Rugi musoriko rw'u Burundi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
tukiri kuri inkuru abarundi 374 bose baturuka mu ntara ya Kirundo baraye mu ikambi yakira abahunguka yasongore muri komine ya Kiremba y'intara ya Ngozi bari mu batahanywe ejo ku munsi wa 4 baciye mu ntara ya Ruyigi benshi muri bo baturuka muri komine ya Busoni benshi bavuga ko batahunze igihugu kumvu z'umutekano muke ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinzi
ku barundi 269 bahungutse bavuye mu gihugu cya Tanzania 374 n'abanyakirundo muri abo 374 benshi nabo muri komine ya Busoni baharugwa ku 213 na Bugabira yaharuriwe 62 igihe cy'isaha 10 kuri uyu wa kane niho bashikanwa mu ikambi ya HCR yakira abahungutse vyifata kibanza irahitwa Isongore muri komine ya Kirembe y'intara ya Ngozi vyaboneka ko barushe kubera urugendo rurerure bagize kuva mu gihugu cya Tanzania baciye mu ntara ya Rwigi bikaboneka ko n'ugusonza bari bashonje nta majambo menshi yavugiwe muri icyo kibanza kiretse kubabwira inyifato yo muri icyo kigo ikihutiwe kwabaye kubafungurira no kuraba abo bagize ikibazo cy'amagara kugira bavugwe tumaze kubisaba tukavyemererwa kwinjira aho bakiririwe twarose n'uruhusha rwo kuvugana n'abantu bagera kuri 4 mu bahungutse nka bose barashimishwa nuko basubiye mu gihugu cyabibarutse muri abo 4 umwe gusa niwe yavuze ko yahunze umutekano muke nawe nyene avuga ko wari umutekano muke ufatiye kubihuha
cyewe nahunze 2015 ku mpamvu yuko baguma batuga ibintu by'itera bwoba ngo intambara igira itere ngo amatora abaye abantu bazosha ngo babice hanyuma niho twabona abandi batangiye guhunga hanyuma natwe twanduruka turahunga twahunze ibintu by'ibihuha kuko bavuga ibintu byinshi biteye ubwoba n'ubu rero niho twumvise batangiye kwemerera abantu ko bahungu tukaba tubona basigaye mu gihugu atangora na zimwe zihari babaye tingaho twitahire
uyu muhumure nawe avuga ko yahunze inzara yabica bigacika muri komine ya Busoni
iwacu muri Busoni uko byari byifashe hari umutekano ntangere ikintu giye gusa cyahambanye nahabanywe n'ikintu kitwa inzara nicyo cyahambanye mbadukana n'umujyango wanje ubwo rero ndeze mu nkambi hariya maze n'icyo gihe ke nkumbura ababanye kandi nkumbura n'igihugu kiwacu
mu vyamuteye intege zo guhunguka ntasiga inyuma urubanza rw'amatora rwimirije
kandi ikinzanye gihe hanini iriya nuko numvise hari amatora amatora ntashobora kuba jyewe ntagiye gutora ntibikunda tegetse barabizi jyewe nahunze babizi nicyo nipfuza mugabo kongera guhunga wapi oya nzogwa muhiri wacu naho inzara izotera n'abandi mbona bahari
uyu mukenyezi we aturuka muri komini ya Bwambarangwe avuga ko yomowe nubwo bankana n'abakazana
nde nahunze ingorane zerekeza abana n'abakazana Tushati mwezewe ngeenda, nubu na awana, ni wazi na hanu na wawandi, bazi kusayina kona wana rapuwe. Awana, wana sababu ya puwe, kera, nima yandadai. Awana ndabadara awana watonya, waratora wagore, ume utora wagore, jere wa chawaranyi hari za wagore wawo. Awana mwunga mwanzi kutora mwuraka fuzara katanda, tuli mwamu kishwa wakana. Na wago na hundu umuteka na muke.
Uyu mugabo, na wanyene, na wuga kwa ya hunze umuteka na muke, ahubgo asigura agatotezo kumutwari.
Ishati mwezewe mwungu. Umuntu natemeye igiki kiri impande y'itango ryanjye ryo ku rubibe abarimu bari kubaka amakoleji bakinsavye acambira ngo namuhivye acaraza aramfatisha uwo muntu amwita Marikino mu gatare amfatishije cagira kumfunga mu zone amfunga ibi yose amfunguye aca bashimbi 40 cyo muri abandi bari barahunga banshimbi 40 ndavuga ati nta tongo mfise ndi bugurishe ko kubera nifite n'utwana n'upfuma mpunga kwaho umeze nk'utotejwe
bamaze gufungurirwa baciye berekwa aho baruhukira bitegekanijwe ko aho bukera kuri uyu wa gatanu bazosubira kwandikwa kugira basuzume ko abari ku rutonde rw'abahungutse bashitse bose ibyo biheze bazocaburizwa amamodokari azobashikana mu makomine baturukamo bamaze gushika iwabo HCR iraheza ikazobandanya ikurikirana ko bamaze kumenyera mu kibano muri site yakira abahunguka yasongore mu ntarangozi iri mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
kwindi nkuru yerekeye u Burundi buramatari w'intara ya Rumonge aratabaza abagira neza bafasha kwakira impunzi z'abanyekongo ziguma zishikira ku bivuko biri mu ntara ya Rumonge kuva ku mugoroba uwo ku munsi wa gatatu abanyekongo n'abarundi bariko barahunga uburere bwa Sebere Baraka muri Kivu ya Majepfo muri Republika iharanira demokrasia ya Kongo ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru Chris Monezero
Umurindi w'impunzi z'abanyekongo n'abarundi bakorera muri Republika iharanira demokrasia ya Kongo ni bari bwagabanuke gushaka umutaga w'uyu wa kane ku kivuko cy'umugwa mukuru w'intara ya Rumonge ku bw'igipolisi cy'u Burundi gushika isa 6 impunzi zirenga 2000 atawomenya neza igitigiri cy'abanyekongo n'abarundi njo cari kihari Nyinshi muri izo mpunzi zahunze uturere twa Sebele, Baraka, Kibanga na Karamba muri Kivu ya Majepfo. Berenari, umudandaza w'umurundi yakoreraho muri Kongo avuga ko we na bagenzi we bahunze ataco batekeye mu byo bari batunze.
Nafika leo ilikuwa muda wa saa 4
twashitse uyu munsi saa 4 z'umurango indwano zari zigisutamye kandi zishushe. Abantu benshi bariko barahunga je nabagenzi banje twagiye tubona abasoda biruka natwe kubera turi abarundi tutindiko sigara ngaha duca natwe turahunga twabuze aho duca mu kwiruka duca duhitamwe gufata ubwato tugana I Burundi twagiye tuzaranye nabagenzi bacu babanye Kongo aha muri Kongo nari nagiyeyo kugira ndandaze narangura imikeke nkagiza nakwidandaza mu Burundi nifuza rwose ko amahoro yugaruka ngasubira mu bikorwa byanje
niko nanunwa imikeke na leta kurudi amani kipatikana ntarudi
ico kivuko cy'udendeza ico mu Rumonge naho ari cyo cakiriye izo mpunzi ntanzu abo bahunze bashikiramwo zibakingira uruzuba n'imvura inzara n'inyota ni byo byaboneka muri izo mpunzi na cane cane kubatacho bashoboye kwibangikanya
nini muzera na bidi kwa mungonjo na kwambia ni kwanguka tu
ndumusaza kandi nari nsanzwe ngwaye Ahase ntambuka nca ntembagara kuveje saa 8 y'ijoro shika sindaronka utwo fungura imvura nayo ihiranyagira gushika ubu ntiturarumwe udufasha
atujafata msaada wote.
Ishiwa nikeje kandi nuko atatuzu kwa sugu umwe ekambere na mazi meza izo mpunzi fise akuri cho kivuko. Abana ekambere na bakuze bakaba bituma mu musenyi canke mu mazi y'ikiyaga. Abajeje intwaro biboneka ko batari biteguriye ubwinshi bw'izo mpunzi baratabaza. Ikibanza cy'imfata kibanza mu kigo cy'imyuga izo mpunzi zajanywemo naco nyine ntigikwiriye. Juvenal Bigirimana buramatari w'intara ya Rumonge agasaba abagira neza gufasha.
Abashira hamwe yabagira neza je kugeza ubu ntayo ndabona. Uri kuraraba kenshi usanga ari intwaro yikoba ariko twabonye abo muri haseri baje nabo bajejwe vy'impunzi hanyuma abo muri pamu ntiturababona ntiturabona rera abandi twagomba rero tubatera kamahugo banyaruke kuko urabona abantu barenga 1400 n'abandi baguma baza burya si bake harimo abana harimo batama batamakazi reka n'utari umutama nta muntu numa inzara igera umutwe nico gituma boza bakadufasha kuko ni gikorwa kiremereye ku ntwaro ntacyo twoshobora twenyene.
Komine Nyanzarake nayo nyene irikira akiramwe n'izo mpunzi gushika ku mutaga w'uyu wa kane igipolisi cy'u Burundi kivuga yuko abantu barenga 1200 bagwiriyemo abana n'abakenyezi bari bamaze kwakirwa. Amakuru dukura aha Nyanzarake akamenyesha ko harimwo abana barenga 60 bafise ubugwayi ufatiye ku nzara bakeneye gufashwa. Mu manuko bw'u Burundi Chrissy Munezero ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Magira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Wari prezida wa Zimbabwe Robert Mugabe yeguye ku mirimo ye mu kwezi kwa 11 gushize. Byafunguriye amarembo amizero ku baturage bari bamaze igihe bababaye. Imyaka hafi 40 Mugabe yamaze ku butegetsi yaranzwe n'isenyuka ry'ubukungu bw'igihugu, urugomo n'ubwicanyi, guhonyora amategeko n'uburenganzira bw'ibanze bw'ikiremwa muntu. Mu 2001 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye gufatira ibihano guverinoma ya Zimbabwe birimo ibyo mu rwego rw'imari ku bantu bamwe na bamwe cyangwa se inzego zimwe na zimwe, gukumira ubutwererane mu bya gisirikari no guhagarika ubufatanye butari ubw'ubutabazi ku bababaye. Nyamara ariko nk'uko Stephanie Sullivan, minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga ku bw'ubusigire ushinzwe Afurika, aherutse kubibwira Inteko Ishinga Amategeko Congress, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje umubano ukomeye n'abaturage ba Zimbabwe. Kuva Zimbabwe ibonye ubwigenge mu 1980, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye inkunga itubutse abaturage ba Zimbabwe mu nzego z'ubuvuzi, ibiribwa, uburezi n'ubukungu. Ariko nta nkunga muri iki gihe ijya muri guverinoma ya Zimbabwe. Madame Sullivan yavuze ko guhindura ubutegetsi muri Zimbabwe bitanga icyizere cy'impinduka zizatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika igira uruhare mu nzego idatangamo inkunga kugeza ubu. Yarashimangiye ati ibi bivuze ko perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa agomba kwerekana koko ko ashaka demokarasi n'iterambere nyaryo kandi rirambye rya Zimbabwe. Politiki ya Amerika yo kwitanga kurushaho isaba ko demokarasi yubahirizwa, amatora anyuze mu mucyo no mu bwisanzure, kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'amategeko no gushyiraho uburyo bwo guhahirana no gushora imari mu bwisanzure. Madame Sullivan yaravuze ati Zimbabwe irimo sosiyete sivili ikomeye n'amashyaka atari ku butegetsi afite ubunararibonye. Ijwi ryabo bose rigomba kumvikana kugira ngo igihugu kijye mbere. Igisirikare kigomba gusubira mu bigo kikava muri politiki no mu nzego za gisivili za Leta. Abakoze ubwicanyi n'abakoreye abasivili andi mabi yose bagomba kubiryozwa hatitaweho amashyaka barimo. Na guverinoma ya Zimbabwe igomba kuvugurura ubukungu bw'igihugu birimo kuziba icyuho kiranga ingengo y'imari ya Leta no kurwanya ruswa. Madame Sullivan yashoje agira ati niba Perezida Mnangagwa wa Zimbabwe ashaka gutsura umubano no kubona ubutwererane n'inkunga z'amahanga by'umwihariko kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, guverinoma ye igomba ku ikubitiro gutangira amavugurura. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguye gufasha guverinoma n'abaturage ba Zimbabwe kugira ngo bagere kuri izo mpinduka. Ariko rero inkunga izaba ishingiye bwa mbere na mbere ku baturage ba Zimbabwe. Dushaka gutera inkunga imigambi yabo yo kugira igihugu cyabo cyiza kurushaho kandi kibifitiye uburyo n'ubushobozi.
Iryo ryari jambo ry'intangamarara ry'abashikizi imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha bigarukiye ngaha. Mwakoze kudutega amatwi, mutangwe mu biganiro byacu bikurikira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.